nkuko urwandiko rw'urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya komine Muha mu buraruko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ruvyerekana uko 18 abahanywe n'abagabo gusa bose n'abarundi. Uru rwandiko rudondagura amazina yabo yose y'ikirundi n'ubukirisu rugira ruti bagiriwe n'icyaha cyo kuba mu kagwi k'iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu n'abenegihugu, none bahanishijwe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Abandi bagabo batatu baciriwe na sentare nkuru ikukira komine Muha mu nyororo w'imyaka 20 bagiriwe n'icyaha cyo gufasha akagwi k'iterabwoba. Babiri bo muri uwo murwi wari warezwe n'umushikirizamanza bakeka ko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu barejejwe n'umucamanza. Abakiriye urubanza uko ari 21 bategetswe kuriha indishyi y'akababaro bahuriye ko ingana n'imiliyoni 600,000 z'amarundi azohabwa leta y'u Burundi kubera abantu bapfuye ibintu byononekaye harimo ivuriro, ni ko umucamanza yategetse. Abahanywe kandi nibo babwirizwa kuriha amagarama. Urubanza rwaciwe mu ntahe yo kwa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka, ariko ingingo imenyeshwa bo yerekeye kwa 30 ukwezi kwa gatatu guheze. Ababuranyi nta mushingwamanza bari bafite. 19 muri bo bari bahungiye mu Rwanda nyuma y'ibitero bakoze ku butaka bw'u Burundi. Kwa 31 ukwezi kw'indwi 2021 u Rwanda rwabashikirije igendereza ry'u Burundi, hari n'abaserukira umurwi wo kugenzura w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu biyaga binini bya Afurika CRGR hamwe na ONU. Umukuru w'iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda General Major Vincent Nyakarundi yavuze ko icyatumye u Rwanda rubatanga ari intego rwihaye yo gutsimbataza no guhanira amahoro mu karere hamwe no gukomeza umubano mwiza. Abo bantu 21 bakiriye urubanza bagirizwa kuba mu murwi w'abarobeli ufatwa na leta y'u Burundi nk'uw'iterabwoba. Inyuma y'iminsi mike u Rwanda rubashikirije u Burundi, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatohoye itangazo avuga ko umunyapolitike Alexis Nduhije ari mu buhungiro yikekwa kuba ariwe yashinze Red Tabara yatohorewe umutahe mpuzamakungu.
Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe na Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako. Kubera ko abo barongoye ako karwi twavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza.
Urwo rubanza ruciwe mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yayatosekaye mu 2015 nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi, bamwe mu barigerageje bagahungira mu Rwanda irikiranagurwa. Inyuma y'imibonano y'abategetsi batandukanye bo ku rwego rwo hejuru barimo President Ndayishimiye na Kagame mu mpera z'indwi habaye agasunuzo. Umugambwe Zenda David De uri ku butegetsi mu Burundi wahora uhamagarira abanywanyi bawo kuja mu mabarabara gutuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda warungitse mu mpera z'indwi intumwa kuja kwifatanya na mugenzi wawo utwara igihugu FPR Inkotanyi mu Rwanda wari kuhimbaza imyaka 35 umaze ubayeho. Sikiya Kishimini Imana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende FDD niwe yari umukuru w'intumwa za Sende FDD yateye amashuri u Rwanda n'indongozi zarwo zikomoka muri FPR.
Imyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi mu Rwanda turabona ivyagiye birakogwa cyane cyane iterambere je mvuga nti nkubaza mu Rwanda kenshi iterambere mvuga nti rifatiye ku bintu bibiri: umutekano mu gihugu, icya kabiri isuku. Nakabirya mugabo FPR Inkotanyi washize mu gihugu kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse n'amakungu acizere. Uno munsi aho u Rwanda rugeze mu vyiterambere rurashobora kubera akarorero n'ibindi bihugu bibanye dusangiye umuryango, turabishima by'ukuri.
Uguhanahana abagizi ba nabi abatwara intara za Cibitoke n'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda babigarutseko mu nama yabahuje hagati mu kwezi kwa gatatu guheze. François Habitegeko, umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda:
twumvikanye ko impande zombi dufatanya kubera ko hari bamwe mu bagishaka guhungabanya umutekano cyane cyane baturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aharindiriye imitwe yitwa intwaro n'imitwe y'iterabwoba. Bamwe bakaba bagifite gushaka kwambuka guhungabanya umutekano w'abaturage cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu Cibitoke. Twumvikanye rero ko tugiye kuganiriza abaturage cyane cyane bo mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana bareke kuba baha ubufasha ubwo ariko bwose cyangwa se kuba bagwa mu mutego kuba bakwifatanya n'abo bagizi ba nabi. Kubafashije abo bantu cyangwa se uzajya bifatirwamo, tuzajya tujya kumwereka abaturage akanagaragaza n'abamufashije kugira ngo bafatirwe ibihano abazafatirwa muri ibyo bikorwa byo gushyigikira abahungabanya umutekano mpande zombi twiyemeje ko bazajya bakurikiranwa bagahanwa
Alexis Nduhije yari yamirije kenshi byagirije by'ubutungane bw'u Burundi yavuga ko atanzira y'umuheto washira imbere ahubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushaka kumwambika ibara ariko ashimangira ko nabahisemo izindi nzira ari uburenganzira bwabo Eroje Urikaneza ibyo bya Amerika